RM Wonders Production.
Engineer Aramuzi best mgino wanje. Ogunga namtamu ganza no wanje. I wanna give you my everything. Baby girl, you are my everything. You took my heart. Mazima no one aringiwe. Injere yokutambura. Nori wato ndi wato mutima. Hine murunjari kukwingana. Abalunji wono kawanjirira. Ninyenda mkukwateje. Komu kazi wenda mkuliseje. Ninyenda mkukwateje. Koma nazigwe mkukuzeje. Niyo wengko undi kwesiga. Abandi wona nkabeuza. I wanna give you my everything. No one arinkiwe. Niyo wanje baby. Kunzi yanje baby. Niyo wanje baby. Kasha nakarenga bazana. Niyo wanje baby. Kunzi yanje baby. Niyo wanje baby. Kasha nakarenga bazana. Nabandi niwe. Nimbanyi no businje. Kandi ko kujenda. We namburo businje. Ogunga namtamu ganza no wanje. Abo jwabandi mtamu ronda no wanje. Aba maurire mutu gambe no wanje. Ogumuru njo unkwise no wanje. Aine vyo nevi mkwenda. Omunji wanje niwe mkunda. Onchirira bona bindeba. Tine mulunjari kukwingana. I wanna give you my everything. Baby girl, you are my everything. You took my heart. Mazima no one arinkiwe. Niyo wanje baby. Kunzi yanje baby. Niyo wanje baby. Kasha nakarenga bazana. Niyo wanje baby. Kunzi yanje baby. Niyo wanje baby. Kasha nakarenga bazana. Weza TV zano jenyongore. Namisho no mora we nankaba. Ochinkwata oka chengwe jejera. Ndota turi kutambura hikuru. Omukabe kazi. Queen of my heart. Orinka marika. Nobura mapapa. Kakazwaro mkwambare. You are so beautiful. You are so fresh. You are so beautiful. Weza niwe. Oh, anze niwe.